Tubashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Abitwaje ibigwanisho bataramenyekana baraye bagandaguye umutama n'umuzukuru wiwe muri commune Rugombo y'intara Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi.
Ringanya kucha ahai anyama ndegura umutwe kucha zagukaba kavidoroshi yari mpande yanje ncane numvise urugi barusitu aca rero urusara rwonsanga ameze kucha nyene kwanza nzana ze kucha nyene.
Uyu ni Colette Kobwa n'umupfakazi wa nyakwigendera Joseph Ndahabona Imana yarayagandaguye ku myaka 85. Madame Kobwa nawe yarakomerekejwe n'amasasu y'abateye urugo rwiwe. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arahakana urukuru ku rugo yoba afise umugambi wo kwegura mu mabanga yiwe. Urusiya bwigaruriye igisagara cha Lisychansk cyo muri Ukraine. President wabwo Vladimir Putin nawe acamagariye ingabo ziwe gukaza ibitero muri Ukraine. Ku mugabane wa Buraya, President wa France Emmanuel Macron yasubirije abashikiranganje biwe batari bake idonido kuri ino nkuru n'ayandi duce ku masonga ndetse n'ayandi tutiriwe turababwira turafitiye. Ni mukanyi sasa mba hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francis arahakana ko atamugambi afise wo gutanga imihoho vuba urukuru ku rugo kwegura kwiwe kumaze iminsi mu itangazamakuru. Ibindi kuri ino nkuru reka tubaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro cyihariye yahaye umumenyeshamakuru w'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters akorera i Vatican Philippe Tulela. Ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, Papa Francisco yatangaje ko icyiyumviro cyo kuva mu mabanga yiwe kitigeze kimuzamwo. Harabaye urukurukuru rwakwiragiye mu itangazamakuru ko ashobora gutangaza ko agiye gutanga imihoho. Nyamara Papa Francisco yamenyesheje ko yiteguriye kugendera igihugu cya Canada muri uku kwezi kandi ko yizeye ko azogendera Uburusiya na Ukraine. Nta mupapa arigira agendera Uburusiya. Papa Francisco yaranebaguye akatari gake ibitero by'Uburusiya muri Ukraine. Ku munsi wa kane w'indwi birangiye yahagirije icyo gihugu mu buryo bufobetse ko kiriko kigira ibitero muri Ukraine mu buryo butagira insiguro kandi bugayitse. Yatangaje yamara ko abategetsi b'Ivatikano n'Uburusiya bavuganye ku vyerekeye urugendo ashobora kugira muri ico gihugu. Amenyesha ko akaryo kabonetse azogendera Uburusiya na Ukraine mu ntumbero yo kuvugira amahoro. Yaravuze kandi mu bubayo bwa mbere ku gukomereka kwiwe kw'ivi ari na kimwe mu vyatumye adashobora kurangura amwe mu mabanga yiwe, harimo kuba yahagaritse urugendo yari kugira muri Afrika.
Fidel Niyongabo rakeneye turacari kumwe kuko kidufitiye ayandi agezeho hirya n'ino ku isi. Urusiya bwigaruriye igisagara cha Lisychansk cha Ukraine. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine nawe yavuze ko gusubira kwiyubaka abizeye ku bihugu birangwamo demokarasi. Tugire ku muriri w'iyi nkuru Fidel.
Putin yerekanywe kuri televiziyo y'Uburusiya asaba inteko z'igihugu ciwe kubandanya ibitero byazo hisunzwe imigambi yategekanijwe imbere yaho. Ifatwa ry'igisagara cha Lisychansk ritumye Uburusiya bwigarurira intara yose ya Luhansk. Imbere yaho buramatari w'iyo ntara yari yatangaje ko inteko za Ukraine zari zavuye muri icyo gisagara kugira abasirikare b'Uburusiya ntibagisirenge bari kure yacu. Amenyesha ko abasirikare ba Ukraine bagiye mu birindiro bishasha. Uwo buramatari yatangaje ko naho gutakaza intara ya Luhansk ari ibintu bibabaje cyane ari urugamba rumwe ko badatakaje ingwano ubwayo. Yasabye ibihugu byo mu burengero bw'isi kubaha ibindi ibigwanisho kugira bahagarike ibitero by'Uburusiya bibandanye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko inteko z'igihugu ciwe zizogaruka gusubira gufata igisagara cya Lisychansk mu gihe igihugu ciwe kizoba caronse ibindi bigwanisho bikomakomeye bigezweko. Uburusiya kongereje muri iki gihe ibitero by'amagombe mu bisagara bihana imbibe n'intara ya Donetsk cyane cyane mu bisagara bya Sloviansk na Kramatorsk. Intara za Donetsk na Luhansk nizo zirimo amahingurira komakomeye muri Ukraine. Haizi birenga gato y'indwi imwe inteko z'Uburusiya zifashe igisagara cya Severodonetsk imbere yuko iyo guciwe gitangura igitero muri Ukraine ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri. Perezida Putin yari yemeje intara zombi za Luhansk na Donetsk ko zigenga.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yose ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mushitse kuri webe Ijwi Amerika muje ahanditse amakuru adasanzwe ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Turacabandanya kuyavugwa igeni no kwisi. Ku mugabane wa Buraya, President w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahinduye abashikiranganje batandukanye biwe uno munsi ku wa mbere. Fidèle Niyongabo abagenywe bashasha barimo bandi.
President Macron ariko ntiyahinduye abashikiranganje bajeje kumigenderanire kigega no kwivuna abansi. Yagenye Jean-Christophe Combe y'umuyobozi w'ishyirahamwe rijeje ubutabara kwa Rouge mu Bufaransa mu mabanga y'umushikiranganje mushasha jejwe gufatana mu nda n'abafise ubumuga. Asubiriye warahari yitwa Damien Abad. Yagenye Laurence Bonne umutegetsi mukuru mu bijanye n'ubutunzi mu ishyirahamwe rijejwe gufashanya mu by'ubutunzi n'iterambere mu mahanga mu mabanga y'umushikiranganje aserukiye Bufaransa mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Asubiriye Clement Bonne yari umwe mu bantu bakomeye baganiye ivyerekeye kuva ku Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Clement Bonne yabaye umushikiranganji mushasha ajejwe gutwara abantu n'ibintu. Christophe Béchu umukuru w'igisagara cya Angers yagenywe mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ibidukikije. Asubiriye uwitwa Amélie de Montchalin yatakaje ikibanza ciwe mu matora y'abashinga amateka yabaye ku itariki 19 y'ukwezi kwa gatandatu mu Bufaransa. Abashikiranganje bajerwa magara y'abantu n'ibidukikije nabo nyene bahinduwe. Naho umugambwe wa President Macron wasindiriye ibanza bitari bike mu nama nshingamateka ntiwaronse amajwi akwiye kugira ubandanye iyobora urwo rwego. Uzotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe kugira imigambi yiwe ishobore kurengana. Abakurikiranira hafi bya politiki babona ko ivyavuye mu matora y'abashingamateka vyerekana ko President Macron atazokoroherwa mu migambi yiwe naho yari yatsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu. Cyo gihe yari yatsinze umukandida bahiganwa Marine Le Pen.
Fideni Yongabo urakoze kuri amakuru yose dutegura ukabuhejeje kudushikiriza n'ayandi. Nibutse abakunzi b'Ijwi Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwahimbaje umunsi wo kwibohora no kwikukira. Perezida w'icyo gihugu Paul Kagame yashikirije ijambo abanyarwanda yashimikiye ahanini ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye iby'iryo jambo.
Nta birori nyirizina byabaye nk'uko byabimenyerewe mu bihe byashize mbere ya COVID 19 gusa ari mu biro bye. Perezida Kagame yahaye televiziyo y'igihugu ikiganiro cyasubije abari bamaze igihe bibaza niba umunsi w'ubwigenge utaribagiranye mu Rwanda.
Uyu munsi tariki enye Nyakanga ari umunsi twizihiza isabukuru z'ubwoko bubiri tubitwarira hamwe. Ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu, hanyuma 28 yo kwibohora. Aho kugira ngo rero dukore ibintu byose hamwe, dufata umunsi umwe then dufata undi nyuma y'iminsi mike twabishyize hamwe. Nagira ngo rero byose mbishyize hamwe nifurize umunsi mwiza ku Banyarwanda bose.
Muri iki kiganiro kandi umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iki gihugu kimaze igihe gishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23. Perezida Kagame yavuze ko abashinja u Rwanda gufasha M23 bavuga ibintu uko bitari. Kuri we gukemura ibibazo bya M23 bikeneye kwitwaza uburyo bwa politike aho kuba uburyo bw'intambara. Yakomeje agira ati icya mbere Kongo ifite ibibazo byayo igomba gukemura, natwe dufite ibyacu nk'ibihugu byigenga. Hatabayeho kwivanga mu by'undi dushobora gukorana aho tubihisemo. Umukuru w'igihugu yagarutse no kuri FDLR aho yagaragaje ko idakwiye gushyigikirwa n'igihugu cya Kongo.
Sorry, it's not acceptable that
Rero ntabwo bikwiye ko FDLR yafashwa na rimwe ngo yinjire ku butaka bwacu cyangwa ngo ifashwe kurasa ku butaka bwacu yica abaturage bacu. Ntitwigeze dukorera ibintu nk'ibyo Kongo. Icya kabiri, hakenewe gukemura mu buryo bwa politiki ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda harimo nabo bagize icyo cyitwa M23.
Perezida Kagame kandi yanagarutse kubashatse guhungabanya umutekano mu gihe u Rwanda rwari mu bikorwa byo kwakira inama ya CHOGM y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza.
Byo guhuga byo ntabwo birimo, ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi, bibwira ko duhuze, ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu wo ntabwo bihari. Ndetse abenshi barifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo inama izabiri, ntabwo byakunze kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera.
Perezida Kagame kandi yasubije Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'abandi bavuga ko badashaka ku Rwanda ruzatanga ingabo mu z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zizajya gushakira amahoro Kongo. Yagize ati "Ntabwo turimo gusaba ngo tubigiremo uruhare." Perezida Kagame yavuze ko izindi ngabo zitanze icyizere ko nta uzongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'ibirimo kuba muri iki gihe, ko nta kibazo u Rwanda rwagira. Yakomeje agira ati "Twakwishimira ko bikorwa, nta ruhare tubigizemo, kuko ubundi kubigiramo uruhare bidusaba ikiguzi." Umunsi wo kwibohora bahuriranye n'igikorwa cyabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru, ahabaye ibikorwa byo gutaha amazu yubakiwe abatishoboye. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, harakenewe kuri iyo nkuru yaraheje kudushikiriza. U Rwanda rero no musiguriro rw'ihimbaza umunsi kwibohora no kwikukira mugenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho bariko bahimbaza umunsi wo kwikukira na karuhuko mu gihugu cyose. Batwumva muri ku mugabane w'ungaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rero tubipfurije umunsi mukuru mwiza w'akaruhuko nimba mwakaronse. Tuje mu gihugu cy'u Burundi tuvuga ku by'umutekano w'umutama w'umuzukuru wiwe baraye bishwe n'abantu bitwaje inkoho. Turi muri komune Rugombo, intara ya Cibitoke, mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umutama kazi wiwe nawe yarakomeretse, abamukomerekeje n'abishe umufasha wiwe n'umuzukuru nta uramenye irengero ryabo, nk'uko muvyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu Nairobi muri Kenya. Ero Julika neza.
Igitero cyahitanye umutama Joseph Ndahabonimana w'imyaka 85 n'umwuzukuru w'imyaka 20 cyabaye saa 5 zirenga gato mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Cyabereye ku musozi na zone Kiramira ni muri komine Rugombo, mu ntara ya Cibitoke, mu buraruko bushe uburengero bw'u Burundi. Uwo mutama yarashwe amasasu 15 yose nk'uko byemezwa n'abasigwa biwe. Colette Kobwa afite imyaka 38, umupfakazi wa nyakwigendera, yabwiye Ijwi rya Amerika uko byagenze. Nawe nyine yakomerekejwe n'ubusasu.
Ramvuye kwa muganga niringiranye gucya ahaye hanyuma ndegura umutwe gucya nza gukabaka vidoroshi yari impande yanjye, ncane numvise urugi barusitu aca rero urusoro runsanga ameze gucya nyene, kwanza nze ameze gucya nyene nimba mworonka itohoza amatohoza amakumbu ko bimeze.
Violette Rizimana, umwe mu babanyi w'umuhana watewe, yemeza ko havuze amasasu menshi binanira abanyagihugu gutabara kubera baciye batekerwa n'ubwoba.
Twebwe tumaze kumva iyo nkuru mbi ko ibaye, twaracitse umugongo tubura uko tubigenza. Harimo icyoro nk'amasaha 5 twumva inkoho ziravutse, hamare inkoho zivutse twese turabyuka turiruka nyene, tugize kujya twumva inkoho yongeye kuvugira mu ibarabara. Turabura uko tubigenza, turaririra mu nzu uti turashize inkonye zari urusakisaki. Duca tubura uko tubigenza, tubonye rikeye dushima Imana, dusanga ako kabi kabishe kabaye hano, umuntu bamwishe bamutabanyanze n'amasa rondo woreye ukuntu bamugize.
Mufato ni Bizimana asigura ko atangorane n'imwe nyakwigendera nabiwe bari bafitaniye n'abantu mu kibano.
Uyu muryango twebwe twari tubanye neza, n'ukuri nta ngorane zari zirimo. Oya, nta ngorane zarimo, n'ukuri twasenyera ku mugozi umwe. Twebwe icyo twasaba abajejwe umutekano nuko bokurikirana bakagira itohoza, hari igihe Imana yofasha bakamenya iherezo ry'abakoze ako kazi.
Janvier Ndayizeye, umwe mu bahungu wabo b'umuhisi, atwiganira uko umuhungu wa mwene se wabo yishwe, akamenyesha ko mu nyuma abantu bagerageje gutangira izo nkozi z'ikibi babura aho zakamanganiye.
Uwo mwana bamurashe yaburoze gatatu twere chatuvuga ati mbo twamaze gufata twere ducatwambara umusozi tukawukizura kugira turabe iyo nemi iba izananye turaduga rero turi mibarabara urabona hariho atufate nk'imetro nk'amajana 5 uvuye ngaha kugera aho bamunasi uwo mwana kubara ari ahantu hakameze nka cross biracanye n'ukene tuhashika dusha turaseka umusozi gutyuka kugira ngo ukorokira aho hantu iho rero jewe nari imbere muri tsimbere gutyo kuni toroshi cha ndamubona ko ari umupira we yarayambaye na indawuzi cyamba gati ni bemba kwera bamutazira bemba ati ni bemba barashe tugiye kuraba cyo tusanga bamurashe aha mu rubeshe bica ruserukana ngaha mu muti
iyumvira ko umusore yazize kuba yamenye abihaye inkumbi banka ko azobavuga
uko ni byo bavyagenze yabamenye ukwene bamurashe basa nabahwana ari karatahuka nabo bavuye kwihi inkumbi nga umuciye ku muntu ndakuzi nca ndakumenya ati uyu ni kwizera canke urya ni Elias nke kabavuze ati uyu muhungu aratumenye aratuvuga n'ubwo guca bahindukira rero cyara ari umurasa ko barumurashe mu rubeshe cyaruseruka mu mutima cyico no hamagarira abantu babagifise ibigwanisho bikira umuriro mu nzu umuntu wese atunze igitwanisho atayifite uburenganzira ko ugitanga bajeje umutekano kugira ngo ntibigume byihe inkumbi je no rusaba rero abantu bajeje umutekano gukora amatohoza yimbitse izo nkwe zifikize zikamenyekana zigashengezwa zikaja habona
umukuru wa zone kiramira amenyesha ko vyagoye cyane abanyagihugu kuja gutabara kuko bateye bari bitwaje ibigwanisho bikira umuriro ariko arabashimira ko bataba aje hakiri kare kandi bashobora kuko bashoboye ahamagarira abanyagihugu kwirinda kwihorana ni mu gihe bivugwa ko indyane z'amatongo zishobora kuba ziri inyuma y'ubwo bwicanyi Jean-Marie Nduwimana
ubwa mbere icyo dusaba bene gihugu nukubana mu mahoro hama tukabasaba kandi gutanga makuru kugira ngo abakora ubwo bubisha bashobore kumenyekana kuko uyu munsi nibajya bagiye mugabe ejo hashobora kugenda abandi rero atagikoze kugira ngo umutekano wabene gihugu kingirwe kandi bituvanye bivuye kuri twebwe kuko umutekano ari uwa twese tubona umenga hava haba akarondirondi kukumarana hama kandi tugatera ivyatsi ababisha bagira mwe no kubugize bwa nabyo
nta kirindiro cy'igipolisi cyangwa cy'igisirikare kiri hafi y'umutumba wabereye kicyo gitero abajeje intwaro bibaza ko ari nacyo gituma byoroheye abagizi ba nabi kwinyuranganya bagahunga bitagoranye eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Hello Jori Kaneza urakenuye turafitiye amakuru ya sport abayakunda mugume muri kumwe natwe muri ano makuru ariko mukurindira reka gato tubanze tubandanye kuyu Burundi abanyagirwa mu ntara ya Ngozi begereye uruzi Kanyaru ruri ku rubi Burundi buhana n'u Rwanda bari mu isekeza ryo gutera iyi misuna ku nkengera zarwo bafashije n'umugambi wa leta y'u Burundi witwa ewe Burundi urambaye bamenyesha ko ico gikogwa ico kubuza urwo ruzi gusitura inkombe zarwo no gukingira indimiro zabyo inkuru y'ijwi Amerika yateguye hice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa n'umenyesha makuru wacu ikigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye
Buri munsi wa kane n'umunsi leta y'u Burundi yahariye gutera ibiti ku misozi no ku nkengera z'inzuzi ibicishije mu mugambi ewe Burundi urambaye abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baba hafi y'uruzi Kanyaru ruri ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda bari mu bitabira ico gikogwa abakunzi b'ijwi ry'Amerika abishikiye ku munsi wa kane w'indwi iheze mu kiyaya ca Congore zone giheta turi muri komine Marangara abato n'abakuze bari ku kivi mu kanyamuneza kenshi batera imivyaro y'imisuna kunkengera za Kanyaru
kwanjije gaje gutera imisuni ku muntu ndoze gukingira ntambe z'uruzi kubera uruzi twebwe haguma hasenyagurika ariko mugabo leta yararavye uwo mugambi wo burundi bambaye shiraza mu misuni kugomba dukere natwe ntangere kudomagurika
cyo kwaje mu kibiru ku ndoze gutera imisuni ko urabona burundi bambaye afite ikintu imwe aduteramwe imbaraga cyita kandi giterambere kinini kugira ngo ashobore kugira ibyaha amara bamwe kanyara batembera zino kugira agabanuke
abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi ntibatamba birorera mu kwambika imisozi no mu gukingira inkengera z'inzuzi Emmanuel Natosanze buramatari w'intara ya Ngozi arifatanya n'abarongoye
mu ntara ya Ngozi haba mu makomine ari ku mupaka turabona yuko uyu mugambi wadufashije cyane kandi tukabona yuko kuruzi rwa Kanyaru duhana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda turabona yuko umugambi ushimishije cyane kuko ubu turiko turatera ahari hasigaye kuvuga yuko ari hasi ijana kujana duhejeje gutera kuri uru ruzi hazaba hasigaye kuja kuraba iyindi misozi itambaye
eka n'indongozi z'umugambi ewe Burundi urambaye uri kurateragira ibiti ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo gusubiriza ibyahuye n'intambara n'imiriro ya Nyakanga zishima intambwe uwo mugambi ugeze ko ari kumwe n'abanyagihugu bimarangara mu gutera imisuna ku nkengero z'uruzi Kanyaru ku munsi wa kane w'indwi heze urongoye umugwi w'ubuhinga mu mugambi ewe Burundi urambaye ashima intambwe uwo mugambi ugeze ko General Major Marius Ngendabanka arongoye uwo mugambi
turavye umugambi ewe Burundi urambaye kuva ubishimwa washimwe ku myaka indwi aho twategerezwa gutera ibiti miliyoni 20 n'imwe ubu rero tugeze hagati na hagati y'icyo kizingo tukaba tubona yuko ibyo biti tumaze kubirenza kure
nyuma yo guteragira mu mpera z'indwi heze imibyaro y'imisuna 5,500 ku nkengera z'uruzi Kanyaru iyo ntwazangabo y'ipeta rya General Major yibukije abanyamarangara akamaro ko kubungabunga ibidukikije
igisubira inyuma niki birenge nimusubira inyuma ngira ko ngira abajejwe intwaro abajejwe uburimyi ubworozi abandi bose irya ntambwe twashitse ku irya metero 15 no kuzubahiriza ntihagire umuntu asubira kuzirimamwo hama natwe tugasha tugira gute tugasha tuzitera mwibiti kujya twabiki kujya hakujya ya Kanyaru mubona babigira murabona yuko baduhara karoro sivyo gahe
iruhande yo gukingira inkombe z'uruzi Kanyaru indongozi z'umugambi ewe Burundi urambaye zabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko harimwo no gukingira imbibe z'igihugu ku ruhande rw'intara ya Ngozi uwo mugambi uri kurarangurirwa mu makomine ya Nyamurenza Busiga Mumba hamwe na Marangara yegereye uruzi Kanyaru ruri ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ibyo bihugu ko ari bibiri bisanganywa amatati ashingiye ku gasozi kitwa Sabanegwa buri gihugu kivuga ko kace gukira ku ruhande rw'u Burundi abajeje intwaro muri komine ya Mumba bakavuga ko uruzi rwa Kanyaru arigo nkwezi ya marere rwataye inzira rwimukira hino yako gasozi abanyarwanda abaca barakiyitirira iby'indongozi z'u Rwanda nazo nyine zamirira kure mu kuvuga ko gasozi Sabanegwa kamye ku butaka bw'ico gihugu
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola
Nimisi yose ya gatandatu ni ya mungi geti saha 12 n'iminota 20 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ni kuri FM z'Ijwi rya Amerika na Shortwave y'Ijwi rya Amerika Tusure gato mu Rwanda abanyagihugu bo mu mirenge ya Canzarwe Mudende na Busa Sanmana mu karere ka Rubavu kari mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko kutagira amabarabara ya kaburimbo ibahuza n'ibindi bice by'igihugu bibandanye kubadindiza mu iterambere ryabo abanyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko ari nk'amwe buramuka baronse amabarabara ya kaburimbo byafasha kubandanya kwihutisha guhanahana ibidandazwa hagati y'abagenzi babo mu yindi mirenge Ijwi rya Amerika ryarungitse Eric bagira ubusa kuturabira ku kibazo cyifashe.
Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abatuye mu mirenge ya Busasamana Cyanzarwe Mudende n'ahandi mu karere ka Rubavu bemeza ko ubutegetsi bwabizeje kubakorera imihanda mu mwaka wa 2016 na nubu amaso yaheze mu kirere. Bavuga ko iyi mihanda yagombye kubibafasha mu koroshya ubuhahirane n'ibindi bice by'igihugu.
Kubijyanye n'uyu muhanda perezida yarabuduhaye atubwira yewe yanabivuze ari kunyunda ahubwo mu gihe cyo kwiyamamaza. Mbo muri bije rero n'abayobozi bakarere iyo baje gukorera inama harya bizige no batubwira ko guri muri bije. ariko kubera duhinga ibirayi tugahinga ibitunguru uyu manda turawukeneye ko wakorwa cyane mu kaburembo rwose dutangiye no kugura imodoka inaha umujyeyi ari kubyara ngakigenda kuri moto ari gutwarwa ni vatiri inaha rwose ndakibaza dukeneye umuhanda rero
umuhanda basaba ko wakorwa wagombye guturuka mu mujyi wa Gisenyi ugakomeza mu mirenge ya Cyanzarwe n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu nyuma yaho umukuru w'igihugu abemereye umuhanda rubanda bakomeza gukeka ko inzego z'ibanze zaba zidakurikirana ngo iby'umukuru w'igihugu yabizeje bishyirwe mu bikorwa
ariko niyo biba bituruka ku bayobozi bo hasi ntabwo twe twize ariko nge iyo mbonye inaka itambutse mbona batubeshya nk'umuhanda uzakogwa akondi bikarangira tubona inaka itambuka udakogwa gusa twe ntabwo tubizi nk'abaturage niyo bituruka ku bayobozi wacu cyangwa se n'abakuru perezida ntabwo tubizi gusa nuko twifuza ko umuhanda wa Cyanzarwe uva Busasamana ukamanuka Gisenyi Rubavu wakogwa ugashyiramo kaburimbo umuntu tukajya dutuka ahangaha tujya Kigali tukanagira umuhanda wa kaburimbo
aha muri aka gace ni ahantu hakunda kugira umusaruro mwinshi w'ibigori ibirayi n'ibindi bakavuga ko baramutse babonye iyo mihanda byarushaho kwihutisha iterambere ryabo
turasaba ubufasha mwebwe musinzwe kutugerera aho tutagomba kwigerera natwe bakadukorerwa umuhanda ubundi natwe tukishima
nge navuga ibimbaho cyangwa siba kuri mugenzi wanjye iyo umuturage ahinze imyaka ye biramugoye kuba ari ku buryo yageza ya myaka ye i Kigali n'igihombo ariko icyo twifuza nyakubahwa perezida Paul Kagame muzadusobanurire mu mubwire ngo ewana abaturage ba Cyanzarwe cyangwa se ba Gisenyi Rubavu bacyo bashaka kugira ngo ubahereze umuhanda muzima ewana ubundi bikorwa bikugezeho n'abaturage bagukunda
asubiza kuri iki kibazo bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi utegeka Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko imihanda umukuru w'igihugu Paul Kagame aba yaremereye abaturage itakubakirwa icyarimwe Minisitiri Gatabazi yizeza ko iyi manda y'imyaka irindwi izarangira ibyo Perezida Paul Kagame yizeje abaturage barabishyize mu bikorwa
ari imihanda mu gihugu yo kwa Repubulika y'Umuryango w'Abaturage yose yashyizwe mu nyandiko iminsi irimo gukorwa harimo izatangira n'ingengo y'imari y'umwaka umuhanda rero nawo w'abaturage bemerewe witwa ukora umuhanda w'umutekano uva mu mujyi wa Rubavu ukajya Kabuhanga ukaza gukomeza ugera ku Kabari ni umuhanda n'ubundi ukiri muri gahunda nubwo utaratangira bwose ibintu byose njya kubatoza Repubulika yemerera abaturage ntabwo bikorerwa mu mwaka umwe hari ushobora gukorwa muri uyu mwaka ariko ikibazo ni uko bitazarenga umwaka wa 2024 umuhanda utarakorwa niko gahunda zawo zimeze
Minisitiri Gatabazi agakomeza asobanura ko mu mujyi wa Rubavu imihanda yarimo ikorwa ku nkunga u Rwanda rwahawe na banki y'isi yari yarahagaze ubu imirimo yongeye gusubukurwa yizeza ko muri uku kwezi kwa karindwi bahawe ayo masoko batangira gukora iyo mihanda Gatabazi agasobanura ko n'iyo mihanda abaturage bakomeza gusaba izabirimo Ahubyirubusa ijwi rya Amerika kugisenya mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabandaniriza mu Rwanda nyene ahari kwabera irushanwa mpuzamakungu rya Davis Cup mukino wa tennis rihuza ibihugu icenda ryatangiwe no musirikazi Zomara iminsi itandatu mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda azobidukurikiranira gushika bihere.
Irushanwa ririmo kubera ku bibuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRS Kigali ryitwa Davis Cup ishami rya Afurika rikaba rigamije kugaragaza amakipe y'imyoza akava mu cyiciro runaka akazamurwa mu cyiciro gikurikiraho ibisobanuro ku mvano y'irushanwa rya Davis Cup muri tennis turabihabwa na perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda Theoneste Karenzi
ni ibihugu biba bikina kugira ngo bishobore kuzamurwa mu ntera twe rero turi mu cyiciro cya kane Afurika cya Afurika akaba icyiciro cya kane cyo muri Aziya cyo muri Europe ariko twebwe tugiye kwakira icyiciro cya kane cya Afurika hagiye kuza hano mu Rwanda ibihugu icyenda ibindi bihugu umunani bikakirwa na Cameroon ikipe izatsinda hano izazamurwa mu ntera izatsinda Cameroon n'amakipe abiri azazamuka
amakipe icyenda arimo guhatana yagabanyijwe mu matsinda abiri itsinda rya mbere rigizwe n'amakipe ane ariyo u Rwanda Uganda Sudani na Tanzania naho mu itsinda rya kabiri hakabamo ibihugu bitanu ariyo Botswana Angola Togo Congo Brazzaville na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Umuyobozi w'ishyirahamwe rya tennis mu Rwanda Theoneste Karenzi arasobanura impamvu zatumye iki gihugu gihabwa amahirwe yo kwakira irushanwa rya Davis Cup ku nshuro ya mbere
kuba baratwemereye kuryakira hari impamvu nk'eshatu umuntu yababwira icya mbere turi abanyamuryango beza ba ITF ntabwo turi abanyamuryango badatanga imisanzu ntabwo byacu tuyitanga neza ikindi cya kabiri impamvu ni uko bamaze kubona ubunararibonye bwacu mu kwakira amarushanwa kandi akagenda neza icya gatatu ni uko nta narushanwa na rimwe rya ITF tutari tubwitanga kabiri amashuru yose ya Davis Cup aho yagiye twagiye tuhajya kandi tukanitwara neza
mu mikino y'ikubitiro yabaye kuri wa mbere nyuma y'ibirori byo gufungura irushanwa abakinnyi b'u Rwanda batangiye neza mu kicoro cy'abakina ku giti cyabo abakinnyi babiri b'abanyarwanda batsinze abanyayuganda mu buryo bworoshye Ernest Habiyambere yatsinze Ronald wa Corina Sawali Bertin Karenzi na watsinda Ocean Geoffrey mu kicoro cy'abakina ari babiri babiri nabwo u Rwanda rwatsinze Uganda aho Bertin Karenzi afatanyije na Etienne Nigena batsinze abanyayuganda aribo Ocean Geoffrey warufatanyije na Edward Birungi
nuko rero arakoze mugenzi wacu Jean-Claude Munyandi ndani no kuri duce dusozera makuru kuri no mugoroba twashimire mwebwe mwari muduteze abiri na Diataha na ingenieur Patrick bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze Diane na Hazinowe mwari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabipfuriza kwandanya muri ranirwa mu byo muri mwo byose mu Rwanda no muri Amerika mugira umusimiza wa karuhuko ko kwikukira no kwibohora